SBS Radio.
Ikaze mu biganiro byacu ni SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amedeni Zigama uno musi rero tugiye kurabira hamwe ivyikiringo congerejwe ku basanzwe bimukiye canke baje muri Australia ubwa mbere ngo ikiringo c'imfashanyo bahora bahabwa kigiye kongerezwa mbega nibande bazogirwa kwingaruka nibande batazogirwa kwingaruka ivyo vyose hamwe n'ibindi ni muri iki kiganiro nitwa Jean Paul Amedeni Kaze
sbs.com.au
Ikaze ubugira kandi rero mu nkuru nabateguriye aho uno munsi nkuko narinda ibabwiye mu ntangamarara y'iyi nkuru aho tugiye kurabira hamwe iby'imfashanyo ya leta isanzwe ihabwa abanyaustralia bari mu bibazo by'amafaranga serivisi z'igisata kijejwe gufatana mu nda hamwe no gushigikirana yiharura yuko umwe wese ari umunyaustralia mu gihe afise visa imwemerera kuba muri Australia nk'umunyagihugu canke abo bita aba permanent resident canke asanzwe ari umwenegihugu wo mu gihugu ca Nouvelle-Zélande canke afise permanent resident na wenyene kandi yemerewe iyo mfashanyo ya leta. Bamwe mu basanzwe bari kuri visa z'agateganyo nabo bemerewe zimwe zimwe muri iyo mfashanyo ya leta. Serivisi z'ico gisata co gufatana mu nda hamwe no gushigikirana cavuze giti ubu abimukira bashasha bakwiye kwishigikira mu gihe bashitse muri Australia. Kimwe mu bisabwa abasanzwe bemerewe kuba muri Australia aribo bita ba permanent resident ni ukugira ikiringo runaka cyo kurindira imbere yuko bagira uburenganzira bwo guhabwa ubwo bufasha butangwa na leta kuva muri nzero umwaka w'ibihumbi 2022 kugira ngo abantu bagire uburenganzira kuri iyo mfashanyo abimukira bashasha bazotegerezwa kurindira ikiringo c'imyaka 4 uhereye igihe bazoba bahawe ubwo burenganzira bwo kuba muri Australia nk'abanyagihugu bemerewe n'amategeko umwanya umuntu azomara hanze ya Australia ntuzoharugwa mu kwisunga iyo myaka 4 uzoburindiriye Dr. Changi Muganga Astrid Perry n'umuyobozi mwishirahamwe Settlement Services International yakurikiranye hafi ivyiryo tegeko nico risigura kubimukira reka tumutege yompi.
Uje nk'impunzi muri ico gihe uzobufise uburenganzira ku mfashanyo nk'uwundi munyaustralia wese adafise akazi canke arwaye ageze mu zabukuru yiga hamwe n'ibindi ariko mu gihe uje ku yindi visa iyo ariyo yose eka nubwo wuze ufise visa ikwemerera kuba ngaha nk'umunyagihugu uzotegerezwa kurindira imyaka 4 zitwa newly arrived migrant waiting period. Ikiringo c'imyaka 4 nico umuntu azorindira kugira ngo ashobore kuronka amafaranga ahabwa uba kirondera akazi. Imfashanyo ihabwa abavyeyi bafise abana bakiri bato co kimwe n'amakarata ahabwa abatishoboye abageze mu zabukuru mu kugabanyiriza ibiciro uhereye mu mwaka w'2018 mu bisanzwe ibindi biringo byo kurindira bivana n'imfashanyo runaka nk'uko vyasiguwe ku gukurikira. Rero hari imyaka 4 yo kurindira ibintu byinshi cyane ariko kuri abo batatu hariho ikiringo c'imyaka 2 yo kurindira kandi ivyo bijanye no kuriha umwitwararika canke agahembo gahabwa umushinga ntahe igihe umukenyezi wiwe yibarutse canke agahabwa umukenyezi iyo yibarutse nk'ubu ugize ikibondo nubwo ubufise ikiringo c'imyaka 4 yo kurindira inyuma y'imyaka 2 urindiriye urashobora kuronswa ako gahembo. Mu gihe iryo tegeko rishasha ryo kwemezwa izo mpinduka zo kurindira kubimukira abashasha binjiye muri Australia ubwa mbere zizoca zishirwa mu ngiro uhereye muri nzero umwaka w'2022. Ikiringo c'agahembo kajanye n'umuntu yitwararika uwundi agahembo gahabwa umushinga ntahe mu gihe umukenyezi wiwe yibarutse kazova ku kiringo c'imyaka 2 gashigwe kuri 4 mu gice cy'umugambi wa mbere wo kongereza igihe mu bijanye n'agahembo gahabwa abasanzwe bitaho ababo hamwe n'imiryango yoroherezwa mu bijanye n'amatagisi uzokongerezwa kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka ine. Leta kandi izomenyesha ikindi kiringo gishasha cyo kurindira imyaka ine ku bijanye n'imiryango yoroherezwa mu matagisi. Ku baje muri Australia imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, ikiringo cyo kurindira agahembo kazwi nka Job Keeper cyangwa Ostadi kazovana n'ingene ibintu byifashe ku ruhande rwawe nk'uko byashikirijwe na muganga Perry Ubugira kandi. Bivana namba warose visa. Rero iyo myaka ine yatanguye muri nzero ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, ariko imbere yaho ikiringo cyo kurindira cyari imyaka ibiri. Hariho benshi bariko baragwanya ikiciyumviro cyo kongereza ikiringo cyo kurindira. Amashirahamwe nka Settlement Services International hamwe na Australian Council of Social Services vyibaza yuko iyo ngingo leta ishaka gufata izokumira abimukira batari bake mu kuronswa ubufasha bukomeye. Tumvirize Akram El Fakri kora ibijanye n'ubutunzi kandi yakoranye n'abemerewe kuba muri kino gihugu bazwi nk'aba permanent resident. Yavuze uko mu gihe hariho umwimukira azwi neza kandi ari mu bukene bw'amafaranga, kubwanje nifuza kubona ishyirahamwe Services Australia ryerekana impuhwe rikamufasha uko rishoboye. Nubwo bimeze gutyo, abaje muri Australia bari kuri visa bahabwa biciye mu mashyirahamwe mpuzamakungu bo bashobora gutezurirwa. Ibi biringo byo kurindira ntivyega abantu bari kuri visa ziri mu vyicaro bine vy'ubwoko bw'amavisa impunzi zihabwa. Naya handi nta gutezurirwa guhari kuri ico kiringo co kurindira. Igisabo co gutezurirwa gisuzumwa hisunzwe umuntu kugiti ciwe nk'uko vyavuzwe na Dr. Perry Ubugira kandi reka tumwumvirize.
If there is a substantial change of circumstances,
mu gihe habaye impinduka zidasanzwe kandi ziboneka muri ico gihe, barashobora kwemererwa uduhembo tumwe tumwe. Rero ni mu gihe hazoba hariho nk'ugendana ubumuga canke uwagize isanganya canke uwakwishinze atagishoboye kugufasha, kandi mu gihe wari umufise canke hariho nk'amabi akoregwa mu ngo yabaye, rero utegerezwa kuba washikiwe n'ikintu kugira ngo uronke gutezurirwa. Akram El Fakri yavuze yuko hariho uduhembo two mu bihe bidasanzwe tuboneka kuraba n'abariya mu gihe amasaha yabo canke umushahara wabo w'akazi wagabanuwe canke kubera ingaruka zatewe na COVID-19. Utundi duhembo tuboneka ni mu gihe umuntu ari mu bihe bitoroshe. Ni vyiza kuraba yuko ukwije ibisabwa n'amategeko utitayeho ikiringo cyo kurindira byasiguwe. Bavuga bati kurondera amakuru kuri Centrelink hamwe na Service Australia vyo kubera intango nziza. Muri ibi bihe turimo hariho ibikorwa vy'impuhwe vyigaragaza cyane. Ni ingirakamaro kumenya yuko impinduka z'ico kiringo cyo kurindira kizotangurana n'abimukira bazoza mu misiri imbere. Abantu bahawe za permanent visa canke izindi visa zo mu bwoko nk'ubwo canke visa z'agateganyo imbere y'itariki ya mbere nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ntibazokorwaho n'iyo ngingo. Ukaba uronka agahembo kagufasha hama ibihe bigahinduka, ukwiye kumenyesha Centrelink izo mpinduka. Yaba ako gahembo canke kubukwije ivyankenegwa bishobora kugirwa ko ingaruka nk'uko vyashikirijwe na Bwana El Fakri. Akarorero ni nko gihe uronse uwo mubana canke afise uwo babana, umushahara w'uwo bubakanye ushobora guhindura ibintu canke ubwabo ayo binjiza arashobora guhindura ibintu. Hariho ivyo ukwiye kumenyesha. mu gihe utamenyesheje yuko umushahara wongerekanye canke habaye impinduka mu muryango wawe canke ubwawe ku giti cawe bizoshobora kugira ingaruka zidasanzwe. Reka twumvirize. Ingaruka zirashobora kuba mbi cyane. Kuba bibi ni nko kubwirwa ngo urihe ayo yandi yose wahawe. Mu gihe hagize n'igihinduka mu byo utunze, uhamagariwe kubimenyesha mu minsi 28 gusa. Mu gihe wujuje ibisabwa n'amategeko ukaba wararindiriye ikiringo gisabwa, urashobora gutangura igisabo cawe. Muri ico gihe Centrelink niyo izomenya yuko wujuje ibisabwa co kimwe n'umushahara wawe. Urashobora gusaba ayo makuru ku gisenge bumenyi canke website ukamenya namba ukwije ibisabwa kugira ngo ubashe kuronka iyo mfashanyo leta itanga n'ikiringo ukwiye kurindira nk'uko byavuzwe na Dr. Perry. Tumwumvirize. Hari igisenge bumenyi abantu burondera ko Service Australia, hama ugasanga handitswe Newly Arrived Resident Waiting Period. Ivyo nosigura nka ikiringo abashitse bategerezwa kurindira. Mu kurangiza ino nkuru rero, mwomenya yuko imfashanyo ya leta iraboneka ku bafise visa z'agateganyo cyo kimwe n'abasaba ubuhungiro bariko baraca mu bihe bigoye kubera COVID-19. Ibiganiro bidasanzwe vya SBS bitanga amakuru ingene woronka imfashanyo zihabwa abagizwe ko ingaruka na COVID-19. Eka mbere urashobora no kugendera igisenge bumenyi cishira hamwe Services Australia, hama ukaja ahari Service Australia akaburungu gov akaburungu AO. Itwa Jean Paul Amede, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi arigo sbs.com/au/radio app.